mbandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jo Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese ncuti bakunze
twadukiye kuronka ikintu gituma tumenyana n'abandi n'abagenzi twavuye mu mihinga itandukanye nta kibuga c'inkino gihari twadukwiriye nk'ibintu vy'inkino tuzoza duhuriramo n'abandi bajene tukaramenyereraniramo.
Uyu numwe mu rwaruka rw'abarundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragaruka ku kibazo cyo kutaronka ibibuga byo kwidagaduriramo. Iyo nkuru turagaruka ko handi hato muri abihagufi y'amaradiyo yanyu hagataho imvura yarayononye ibitari bike mu ntara ya Gitega nayo ibujumbura rurare mu Burundi hari batandatu bahitanywe n'umusozi ni hagufi hari kwahubakwa ingoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko mbanze ndababwire muri make ko ikiraro cari cakorewe abantu bagenda n'amaguru mu gisagara ca Miami muri leta ya Florida muri leta zumwe za Amerika casenyutse kuri no wa kane kigwa ku miduga itari mike yari mwibarabara. Ico kiraro cari cakorewe gufasha abanyeshuri bo kuri kaminuza mpuzamakungu ryo muri iyo leta kuva mu mazu y'uburaro bakajabukira mu masomero bigiramwo batarinze guca mwibarabara. Igipolisi gitangaza ko imiduga umunani ariyo yaguwe ko n'ico kiraro kandi abantu nani batwawe mu bitaro ariko nta bitigira iby'abapfuye. Igipolisi cya Amerika cyatangaje emyesha makuru byo ku ruhande rwabo bavuga ko abantu bari hagati y'umwe na cumi bahitanywe n'iyo sanganya. Wahoze ari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe ejo yaravuye mu gacerere yarimwo kuvaho akuriwe ku butegetsi mu kwezi kwa 11 yemezwa ko yavuze ko ubutegetsi bwiwe bwatembagajwe yakubiswe ku deta. Mu kiganiro ca mbere caciye kuri televiziyo ya muri Afrika y'Epfo ari mu rugo rwiwe yarare Mugabo Robert Mugabe w'imyaka 94 yavuze ko naho bamwe banse kuvyita ko ari guhiri ku butegetsi we yemeza ko yatembagajijwe ubutegetsi ariko asigura ko yitako imimaramare atacu yagiriza Emmerson Mnangagwa yamusubiriye kiretse ko ari ku butegetsi ku buryo buteye kubiri n'amategeko. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro byacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu viwa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni viwa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze kiganiro cacu tugehere muri quartier ya Kabezi iri muri commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura rural mu Burundi ha abantu bagera kuri batandatu bahitanywe n'umusozi wegereye uruzi rwa Gasenyi ruherereye ahazokubakwa ingoro nshasha mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Babiri nibo bakomerekeye muri iryo sanganya nkuko tubikesha ikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi. Hagataho tukivuga iby'impanuka muri ico gihugu batanu bo muri commune Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura bo bahitanywe n'inyubakwa bariko barubakwa. Inkuru turiko turakurikirana kwa rizibiri tukemera kuza kuzigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda imvura yarayiguye mu ntara ya Gitega yaranonye ibitari bike turahava tubigaruka ko handi hato mumenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine akiri ko arakurikirana iyo nkuru. Ariko tubanze tuje mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi neza na neza ku mutumba w'amasha uvugwamwo ubukene bw'ibitaro. Mugenzi wacu Diane Ndonse yarakubitiyeyo maze adutegura ino nkuru.
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba igize komine Mugwi yo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu. Abanyagihugu baho bavuga ko ukubura ivuriro kuri uwo mutumba wabo bibatera ingorane zitari nke. Ni mu gihe mu kuja kwivuza bibasaba kujabuka ku mavuriro yo ku yindi mitumba, nko ku ivuriro riri ku mugwa mukuru wa komine Mugwi canke ku mitumba yo mu makomine ya Rugombo na Buganda. Aba banyagihugu bavuga ko ukuhashika bagira urugendo rw'amasaha abiri mu gihe batarembye. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga uko bacumukura nk'ingwara bafashe igihe cy'ijoro.
Urabona nk'ubu ufashwe n'ingwara uwo mwijoro ni kwemera udapfuye nyine imaneka gukingira ukazoje kwa muganga bukiye.
Nuko ubu tworohewe kubera dufise akabarabara, tutararonka akabarabara. Byaratugora cyane kubera twikora ku nderuzo, ariko ubu amaterambere atanguye kuza buke buke. Turikora ku gapikipiki naho baduca amafaranga menshi cyane, baraduca ibihumbi cumi ku muntu muri nka batatu, basha babaca ibihumbi mirongo itatu nyene. Umugwayi kubera barembye cyane, umwe arashobora kuja imbere umugwayi akaja hagati, uwundi nawe nyuma, tukagenda duhagatiye umugwayi kugira umugwayi ntahure n'ingorane.
Urumva rero nk'iyo turataye igihari udusanga bibaye ibindi bintu.
N'abakenyezi bibungenze bavuga ko bikora ku ipikipiki igihe hageze kuja kwibaruka. Ariko rero umwe mubimirije kuja kwibaruka avuga ko ubwoba butabura kubwo kuba kure y'ivuriro.
Ndagendera ku moto ugasanga nyene umwanya muto bica arahuri ku moto bica bihagarara
igise gica gihagarara
gica gihagarara kubera igende guceka nusubira kucyumva usubira kucyumva ajya wakururukije nyene winjira ibitaro n'ubu ubwoba buranyije hamwe nasi nkiva hakumbuka kubera ngira ngo urabibona nawe muntu basha ubwo baburanye cyakose rero
kukaba nkako ubwo bwo babufise ifatiro. Urongoye umutumba wa Masha avuga ko hari umukenyezi aheruka gutwagwa n'uruzi muyira ariko aja gupimisha imbanyi ku ivuriro ryo mu Cibitoke riri muri komine Rugombo ihana urubibe na komine Mugwi. Cyongeye uyu mukenyezi atubwira ko hari n'impfu zishika batarashika kwa muganga.
Hariho abantu bakunda kugira ingorane ugasanga nk'umubyeyi afatiwe mu nzira kubera kwa muganga habaye kure, ugasanga ingorane zibaye ingorane kandi yakubyara neza. Hari gutusanga cibyo umwana yapfuye cyo ugasanga nawe umubyeyi birajaye n'iyonda kubwa abaganga babaye kure.
Nka wewe ndabona uri bungenze.
Yego.
Uzogenda hakiri kare kuburaramye hakiri kare kugira izogufata ari yuri.
Kubera indi utazi igihe ibwo bivuke, hari kuvuga ngo ugiye kare ugasanga igihe cyageze.
Izindi ngaruka zijanye n'ubu bukene bw'ivuriro ku mutumba wa Masha nuko hari abakenyezi bavuga ko bibarukira mu mihani wabo.
Ntajyewe nk'Imana irangirira ubuntu, iyo ntaronsiyo moto nzarira muhira kuburyo nyene mba nabuze uburyo bwo kushikana kwa muganga.
Bihora bigenda neza?
Bihora bigenda neza nyene nk'uko bavuga gutyo ngo umubyeyi ntibamwakira agiye gukingiza. Ndagenda nyene tukashwana n'abaganga ari ku buruhiro bakangirira ikigongwe bakanyakira umwana bakamukingira.
Ku bagwayi hari abavuga ko batacirirwa barafata ingendo baca kwipimisha kwa muganga. Uyu mukenyezi atubwira ko asimbira mu iduka ry'imiti ryigenga riherutse kugurugwa kuri uwo mutumba.
Twahora renshi atwiruka kwivurira ry'imungu ariko ubu ucugenda kuri farumasi yo ku mugonde ucuronka imiti n'ingogo kahicumana.
Mu ntwaro ntibemeranya n'aba banyagihugu ko hari ubukene bw'ivuriro ku mutumba babayeko. Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Mugwi ajeje intwaro n'imibano niyo buhungiro Salvatore avuga ko uwo mutumba wa Masha wafatanijwe n'iyindi mitumba kugira ngo igitigiri gisabwa n'amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu OMS gikwire.
Bagaca baraba ikintu bita ere d'attraction, kuvuga igitigiri cy'abantu bahivurira bari hagati y'ibihumbi birindwi n'amajana atanu gushika ku bihumbi icumi kuri Centre de Sante. Turabye rero abantu baba muri Masha abo bantu ntabahari, bisigura yuko duca dufatanya imicumbi ibiri yegeranye Mugwi Masha kugira abantu bakwiye haba bagaca tubahivuriro ryiza. Bisigura yuko ako karere twabajije batubwira yuko atavuriro ryohari kuko amavuriro bari abiri yegeranye ugaca usanga rimwe ntacyo rimaze.
Ariko rero abanyagihugu bavuga ko habaye ikibazo nyabuna cyo kubura itongo ryo kubakamo ivuriro. Umukuru w'umutumba wa Masha Nibandetse Onesfor avuga ko abanyagihugu bariko baragerageza kwigurira itongo mu ntererano yabo ariko ntivyakunda.
Twarigeze no kugira iki kibe dushatse kubaka, twatangiye gutoza amahera umuntu twatwumvikaga ko ari ikibanza arangara hakene ngazo harangurira imigambi cyo gihe ivuriro cya muri ku mutumba wacu cyagubaka ku mutumba wa Maneke. Hashize imyaka itatu ikibanza kimaze kubura n'amafaranga make yari yatozwe yasubizwa.
Uyu mukuru w'umutumba wa Masha abandanya avuga ko uyu mutumba arongoye uharugwa ko abantu bagera hafi ibihumbi mirongo ibiri n'indwi. Mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye cyane amakuru agezweho mu Burundi. Kigongwe cy'umukuru w'igihugu kirabandanya abagera ku 600 byitezwe ko bari abagera ku 600 bari mu ibohero rya Mpimba byitezwe ko baza kurekugwa uno munsi. No nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Nane bicaye ku masonga nkitangura imvura yarayiguye mu ntara ya Gitega rononye ibitari bike. Ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana ariko arakurikirana ino nkuru. Amahoro Fidel ngaho Igitega.
Mahoro neza Diane.
Vyifashe gute ivyo mvura yarayiguye?
Imvura yaguye hanini yononye ibintu bitari bike muri komine cyane cyane ya Gishubi. Aho mutumba wononekaye cyane ku mutumba wa Yanza uri muri zone ya Nyabiraba komine ya Gishubi. Ama hegitari n'ataraharugwa neza yononywe n'umwuzure w'amazi waturutse ku mvura ivanze n'umuyaga ni menshi. Amazu nayo yagurutse n'amazu arenga 10 harimo inyubakwa ibigice cy'inyubakwa za paruwase n'igice cy'inyubakwa z'ishuri shingiro ryo ngaho nyene Inyabiraba. Abanyagihugu rero no munsi bamwe bari mu mirima yabo biboneka ko bihebuye kuko bavuga ko bari batunzwe cyane cyane n'imboga zo mu mwonga muri rinoci. Ubu rero bakaba babona yuko izo mboga zashobora kuboneka ndetse n'umuceri bahora barima mu mwonga mwuzure wawutwaye ugaca ufurigwa n'umucanga n'amabuye vyavuye ku misozi ihanamiye uwo mwonga.
Abajejwe intwaro harico bategekanya kuri abo bahuye n'ivyo vyago?
Icatanguye gukogwa cihutirwa bace babarondera aho baba barabaye bamazu yagurutse kuko nta kintu na kimwe bari bafise. Amazu yarabomotse, ivyari mu nzu vyose vyarononekaye, ibitungwa bito bito vyose vyarapfuye nkuko vyemezwa n'abajeje intwaro. Ubu rero bacumbikiwe kuri paruwase Nyabiraba aho babahaye ibirasi bibiri bashobora kuba barabayemo mu kurindira yuko baronka uburyo canke baronka abagira neza bo gushobora kubanasanurira ayo mazu yononywe n'imvura.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana ukomeza ukurikirana iyo nkuru. Hama turaza kwigaruka ko kubyo urambuye makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze cyane namwe Diane.
Hejuru ya America Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Inkuru idushikiriye ubunyene muri studio nuko ubuyobozi bw'ishami rya Onugita impunzi RCR mu gihugu cy'u Rwanda bwongeye kubwira impunzi zo mu ikambi ya Kiziba ko ziri mu maboko ya leta y'ico gihugu. Ministere y'imicungire y'ibiza n'impunzi yo irasaba izi impunzi kwinenga no kubahiriza amategeko y'u Rwanda. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana hejeje kuturungikira ino nkuru muri make araza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Murumva ko inkuru twemeye makuru yo hanyuma ari nyinshi. Muraza kuba hagufi ya maradio yanyu gihe c'isaha 12 n'igihe c'isaha 1:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Urwaruka rw'impunzi z'abarundi ruri mu ikambi nshasha y'Imurongwe iri mu karere ka Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Congo rusaba kuronswa ibibuga byo kwidagaduramwo. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Mugihe imikino no kwidagadura ari ingenzi ku buzima bw'umuntu muri inkambi nshasha y'Imurongwe ikambitsemo impunzi zimaze igihe cy'amezi ane zivanywe mu nkambi z'agateganyo aho zari zimaze umwaka wose. Urubyiruko ruri muri iyi nkambi rutewe impungenge no kutagira ibibuga byatuma rwidagadura uko bikwiye ndetse rukaba rwanatera imbere binyuze mu mikino n'imyidagaduro.
Tuba dukwiye kuronka ikintu gituma tumenyana n'abandi n'abagenzi twavuye mu mihinga itandukanye. Nta kibuga cy'inkino gihari, tuba dukwiriye nk'ibintu by'inkino tuzoza duhuriramo n'abandi bajene tukaramenyereraniramo arabatamu muziki na studio nime ndigeramo nanga twashobora kuhuriramo twese tukabona ibintu by'umuziki tukakina muziki beshi turazi ibintu by'umupira na mpira ndigeramo nanga hari abandi bazi bafite inkino nyinshi ngaha zitandukanye n'abakina za kungufume na muntu umwe ndigeramo nanga yo banko mumenyereza bakungufu cyane tubone twarose isare ya kungufu umva tubayeho mu buzima bugoye cyane nta murimo n'umuntu afite avuga ati uno murimo runaka ndimo gukora tubayeho mu buzima bugoye cyane.
Uru rubyiruko rukomeza kuvuga yuko rufite n'ikibazo cyo kubona aho rukorera imirimo y'amaboko rwari rusanzwe rukora mbere yo kuva mu gihugu cy'u Burundi rugahungira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Rwarukago ngaha ntitugire icyo dukora, dusaba amashyirahamwe ajejwe impunzi ko yotugarukirako akaduha ibikoresho byo gukoresha nk'ibyo twari dusanzwe dukora tukiri mu gihugu cy'u Burundi. Abashona bakabazanira ibyarahani, abakwaferi bakabazanira amamashini, amapano ndetse n'ibindi, abo mupira bakabazanira umupira n'imyambaro bakwiye.
Nk'ubu nka twebwe harimo bamwe ngaha nka Jeshi Imana nayisanzwe n'umurobyi, nk'ubu birangora kugira ngo ndonke n'udufaranga nadukeye ngaha mu murongo. Rwa twese nk'aha tubayeho twebwe twakora akazi k'uburobyi cyane, ariko mugabo ubu turangene twogenda bikanka bavuga ngo bazoduha uruhushya, ariko turarindiye ngo uruhushya sinzi ko tuzava tururonka.
Rumwe kandi muri uru rubyiruko rwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye ngo hari n'umaze umwaka wose mu nkambi z'agateganyo rushira imbere n'ikibazo cyo kutagira ibikoresho by'ishuri mu gihe umwaka w'amashuri muri Congo ugeze hagati kugira ngo urangire, ari nabyo bituma benshi muri uru rubyiruko bagenda bacika intege zo gukomeza amashuri.
Nta gikoresho na kimwe cy'ishuri dufise, dutonda ku ishuri atamakaye, nta makaramu, nta myambaro, nta birato. Imyaka ibiri turi ngaha tujya ku ishuri, nta mashagoshi, nta makaye, tugenda uko ugize amacezi turupapura gaba ariko wandika ku kibazo cy'ugaruka rw'abanyeshuri. Atwaratonze turarambirwa, nta kaye, nta karamu, ukutonda koze ugasanga nta ntebe mu ishuri ziriyo, ugasanga umuntu ariko yicara ku mabuye, iminsi iri imbere komisiyo za damani forme nta baduhaye na ryari baruka kwirukana abanyeshuri ngo asere yarasekuriha ngo dutahe ngo batari ngo batarishe ngo nitasubira kwiga. Bacabonye baduhamagara mu matu asubirayo n'ubu kugeza n'ubu nta gikoresho na kimwe, muraguma tondo konyene imyaka n'imyaka iraze tutiga.
Kwagerageje gushaka ishyirahamwe rya Urucyada gita urubyiruko mu nkambi yo mu Rusenda kugira ngo rugire icyo ritangaza kuri iki kibazo cy'urubyiruko rw'Imurongwe rutaka ubukene bwo kutagira ibibuga ndetse n'amazu yo kwidagaduriramo, ntibyadukundira ko tubona abashinzwe iryo shyirahamwe kubera yuko iyi nkambi ishasha ari nta bibuga n'amazu y'imyidagaduriro ifite. Impunzi ziba muri iyi nkambi zivuga yuko zitinya kujya kwidagadurira hanze y'inkambi kubera yuko hari igihe zifatwa zigafungwa kubera ziba zasohotse inkamba nta ruhusha. Bedasingabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Imurongwe yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Tema simbona majambo no bifukamo selema selema uri ndoto ni sangamo uri ndirimbo nirimba burikanya ni wewe jambo na meza mukanwa ikisabisho tabu mukama nuko tuzora mbana murugo kwacu tuzare nabana
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, akaririmbo ni simplement simplement. Tukibaza ko aho muri komuragira weekend nziza, ni ka kanya duca tubatahiriza abanyu. Mukanya turaza kwakira uwa mbere ari ku murongo. Uwambere dufise akabari Nduwayo, Nduwayo ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherehe kanduwayo.
Merere mucanzu do kumutumba wabumba muri komine gisagara zone chamana.
Ngaho mucanzu havugwa make.
Ufite rakenguruka nyene kazuba kayo karakari hagize imyitsi nyene harakavura cyese muguruka gabanuka.
Chakibazo cy'abana bakiri bato batwagwa kudandazwa mu Tanzania ngaho ucara hagaze cyankira cahavugwa.
Oya hano nta bibintu nta bifite bitumba twaguma cyumba mu ntara gusana gato y'ibintu bibije bishika. Cyane hani byo bito bakobera barahacungira neza ku mipaka.
Nuko nduwaye
wa Tanzania no Burundi.
Ku mpaka wa Tanzania no Burundi.
Yego.
Ugashaka no munsi kwije ku Amerika ari gukumbuza abandi.
Nina gomba kambere na mbere tasha tuhuza kwa na mama wali mbuhungre mutenderi mwe kambi. Asa tuhuza na mama na mwene wasa limu mbuhungre jine mbuta. Mbukule uwe nungu ali mutenderi na wana biwe baali inde bafete. Nungu na sasa nge nda mbute mbukara ya karu ute mbuta uza yo awandi bagenzi fika ya kulita ayo karu. Uza yo na dregiteri jump road. Namwene wa sifafiro njine yali hiyo o Itarwood. Mga kubwela na ina tangulie kubali mungambi na ina shatiko mwawangu mera kariri mbo kararijo kabunga kirekanahe.
Bekanahe. Ako kariri mbo ni kawura uri muhinga bugi vyo mamakbiri ya biravu zengu haze kubura urugwango aliko utuka ronse turagashiramu.
Mzo wa mbugi donezi.
Urakoze chanugiru musimizi.
Sawa na ambwe awo kumuka warabatashini.
Hari cegeranyo gisoka uko umwaka utashe cerekana ingene ibihugu bitandukanye biba bimerewe mu byo kuryoherwa igihugu cy'u Burundi kiza ku murongo wa nyuma mu bihugu birimo umunezero muke ahiwanyu byifashe gute ivyo mu munezero muri dagaduye bimeze gute navyo nyene muraza gushora kwitubwira turarindiriye amatelefone yanyu
amayeko muramba de munezero. Hello.
Oui, nduwayo. Aracari ku murongo nduwayo twagira ngo yagiye go. Byifashe gute nga mucanguzo ga nduwayo.
Ariko bitu batera bigabanuka kubera ubukene ndikunda kuvuga nka ibintu by'amafaranga. Mbwa ibintu by'ifungurwa birahari. Mugiye ibintu by'amafaranga nta byashara bwikoreka kubera amafaranga asa n'ayatareka arabonekana neza ibyashara ntibisohoka neza rwose. Mu masaha ya munezero navuga ati birahari kanini rwose.
Habuze iki muri uwo munezero?
Mu gihe ibintu byose bujya atamanyamaruso n'agacambara mu gihe ku mufuko watifashe neza ntuweze ngo ugende kuryoherwa hamwe n'abandi nyine utera amanyere ubwanwa bugafuka umuwa nyine ntacubugire. Nyine gusa umuhina ashimira Imana kubera abaramutse akaronka n'ibyo afungura. N'ahandi urumva iyo habura amafaranga akacake na ninjye aho urumva ibara riba ryaraguye.
Reka ntacije ujya Amerika tubashemo tuturirimbo mu kwibaza ko tuza kongereza uwo munezero wumva watwawe n'ivyashara. Urakoze cyane nduwayo.
Yego namwe muragize neza kuduha akanya muto rero muzo mwa dukomisha watu.
Tuzobikora.
Komera.
Ama probleme vibagire, tangura n'ubundi buzima. Imijyango ituhesagire. Maranga muti mayeni mechi Niyo mambu ya nungengo mugire Goya razu kwezi ni ya razi zuba.
Turafise kandi na David ku murongo wa telefone. David kaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze cyane mwiri wa hanga ku ijwi ry'Amerika.
Uherereye ga David?
Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ibyo umunezero byifashe ngaho gute mu Rwanda?
Mu Rwanda ni amahoro, turanezerewe cyane. Muri gicandire ni amahoro, iyo ari amahoro n'umunezero naho urabyumva ko buhari.
Nuko ugashaka kuno munsi tugukumbuza abandi?
Uyu munsi murankumbuza, murangira ijwi ryanjye kandi ari impuze n'inshuti n'abavandimwe. Reka abari i Bujumbura muntara ya Rumonge harimo Fatuma na Salome.
Mhm.
Hanyuma nje mu Uganda soze ubuketabiri n'umuryango we nje muri Mozambique.
Mm-hmm.
Maria Isimeri yase ndetse na
Duga ku ijambo David.
Yego. Eka nje muri Amerika soze ategeka hanyuma reka nje mu Rwanda soze umuryango wanje uri muburasirazuba nawo.
Mm-hmm.
Harimo mama na papa nawo tuvukana.
Mm-hmm.
Kandi tigani soza Maricela na Thomas na mama wacu.
Mhm.
Kandi reka soza na bari mu nkambi ya Mahama.
Mhm.
Kandi ndakumenya cyane hanyuma soza n'abandi bose niba nabashije kuba natondora bose mbabwira ko turi amahoro rwose.
Bose ukabifurize kuno munsi.
Uyu munsi rusije kwifuriza kugubwa neza kandi no gukomeza abafite ibibazo bakomeze bihangane kandi
urakoze cyane rwose. Nuko rero icyo cegeranyo nariko ndababwira cashizwe ahabona n'ikinyamakuru canke haca amakuru atandukanye yawu baravuga ko igihugu ca mbere kirimo umunezero muke ari Burundi, ica kabiri kikaba Centrafrica, ica gatatu kikaba Sudani y'Epfo, ica kane kikaba Tanzania, ica gatanu ni Yemen, ica gatandatu n'u Rwanda, icindwi ni Siria, ica umunani ni Liberia, ikurikirwa na Haiti, hama hakaza Malawi. Ivyo nivyo bihugu 10 vya mbere bivugwa ko bitarimwo umunezero. Kandi na Gilbert Mutoto ku murongo. Gilbert ikaze ku ijugi Amerika. Gilbert ikaze ku ijugi Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he?
Ndabashimiye cyane kubona muntu yakambo cya Bujumbura.
Uri mu gisagara cya Bujumbura.
Ariko
ivyo umunezero vyifashe ngaho gute i Bujumbura ga Gilbert?
Ibonezo ni ukeke kubera berize kubura abantu batari bake.
Twabyumvise no kubandanya mwihanganye Imana ibabe hagufi.
Murakoze.
Mhm. Ugashaka kuno munsi ijugi Amerika ari gufasha gutasha abande?
Wande ni madame wanje ari ni komine gitanga inka ya Rutana.
Mhm.
Nabi banje bose bari mu Rutana nyene.
Mhm.
Nabo tuvukana bari ngaha mu gisagara cha Bujumbu.
Mhm.
Ikambone abari muri Tanzania muri Ethiopia na Egypt.
Bose ukabifurize kuno munsi.
Abandi bifurije umunsi mwiza abari hose.
Urakoze nawe ugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Mhm. Nuko rero nchuti bakunza akabino ngaha duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara mwakoze ne mwatwumviriza. Ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muza kurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho n'amakuru arambuye aza kuba agezweho na cane cane muri Afrika mururanigwe rero byani na Hazo Mari kumwe kuri micro Macbilia Bero yatunganije agashira hamwe amajwi twemi twifurize kugira umunsi wa gatano mwiza. Chop the rice and banana. Ooh, yeah. I go do my best. Oh. Hey, chop the wedu and banga. Ooh, yeah. Go. The party don't start. Oh.
shayo galo for the matata. Slim daddy, go. I love my life, I love my life, I love my life. Yeah. Oh, mortal ajayo. Rihanna make you roll with so. Do your own, make I do my own. Them mama, them papa, all of them want to para.